VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu, itariki 24 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Narindi kuri podium umutwe turaririmba hama Grenade iraturika. Turitse sinabandaje ndirimana cyane nihutira gusohoka kuraba ibyo ari byo cyasanga abantu bakomeretse ni Grenade heje gutegwa.
Uyo ni umunyagihugu yihutiye kuja gutabara abantu bari baguye muri Grenade yatewe mu gisagara cya Bujumbura muri quartier ya Nyakabiga. Iyo nkuru hamwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Abantu bashika kuri bane bakomerekejwe na Grenade yatewe imbere y'ishengero muri zone Nyakabiga ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Muri bo harimwo umupfasoni w'umushikiranganje w'agateka kazina muntu Martin Ivyabandi. Ibindi kuri iyi nkuru Eloge Willy Kaneza.
Iyo Grenade yaturitse nk'igihe cy'isaha 6:15 igihe abakristo b'ishengero ryitwa Garison des Ames riri mu Nyakabiga ya mbere bariko barasohoka, yaguye ku metero nkeya z'umuryango wo ku rwinjiriro rw'iryo shengero. Unumwe mu bari bahagaze iruhande yaho yaguye.
Je ndari hajya mbona akantu kaguye ku modoka, amubonye nca ndamva ikintu cyo kirasuma cyamuna yaturitse, sanumvira turitse. Nashengiye amahasi je. Munyuma nabonye ivombe gusa cyandiruka mu bantu.
Nta muntu umwe mugeze mubona.
Oya nta muntu twe tuba. Je nta muntu mugeze mba. Mugara ababaza ngo bamubonye ngo ciha ngo ciha nawe nta babonye neza.
Abanyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bibaza ko nyene kugira icyo gitero yari umuntu yaje imbere y'iryo shengero yigira nk'umusazi, mu nyuma ntibasubira kumubona. Abantu barenga bane nibo bakomeretse mu mushuhira, harimo umwigeme yabaye rwose. Mu bakomeretse harimo umupfasoni w'umushikiranganji Martin Ivyabandi ajerwa agateka kazina muntu no gufatana munda. Aba bari mu bafashije gutabariza no guha ubutabazi bwa mbere abakomeretse.
Narindi kuri podium umutwe turaririmba hama Grenade iraturika. Turitse sinabandaje ndirimana cyane nihutira gusohoka kuraba ibyo ari byo cyasanga abantu bakomeretse ni Grenade heje gutegwa. Hakomeretse madamu wa ministre Martin Ivyabandi, hariho n'undi mwana yakomeretse cyane we yakava muraso mu kanwa muzo undi bazashaka ko yapfuye, akaba n'undi ya menetse jisho, akaba n'abandi bagemba bakomereka mu mbava ha Mike Ragira bacako.
Twicaye mu rupango tuzatumva Grenade iraturise, haheze nk'isegonda imwe tuzatubona abantu bavuye gusenga birukenga mu rupango, hariyo n'uyo mugore wa ministre bariko baravuga. Umugore n'umugabo baje birukiranga n'uwo mu ministre, ama macha duteruranya umugore tumucarika hasi yari karava maraso sana, turamufunga igitambara. Ibikurikira kwibarabara twasohose turaraba kwibarabara, ariho ikiziga cy'umwana twabonye, hariyo n'abandi bane bagiye batwaye bakomerese n'iyo Grenade nibo tutamenye suite yabo.
Babari mu ishengero canke abanyagihugu bakwibarabara rya 15 muri karitsiye ya Nyakabiga ya mbere iruhande y'ishengero rya Garison des Ames bose bibaza ko nyene kugira ico gitero yaragamije umushikiranganji n'Ivyabandi.
Twari turi nga mu rupango twe ivyo twibajije, kuko umuntu iyo yari kubarenganya rya Grenade urumva yaturikiye munsi y'umuduga. Twiyumvire twe mu vyiyumvire tegezwa kuba ari umuntu bari bari kumwe abonye ingene binjiye n'ingene basohose binjiye mu muduga, tukaciye twiyumvira yuko ari uwo muntu yagumya mukurikirana yaciye yibakubita. Kandi abataxi vero nibo babonye vyose bakubwira ati nta moto yarenganye, nta muntu yarenganye, itegezwa kuba ari umuntu bari bari kumwe. Baje bavanye ndari mu rusengero.
Sino byemeza cyangwa ndabihakane, ariko ugiye kuraba ushaka kubona ko hariho ipikisa naco nuko ari we baba ari bakeneye. Barazi ko ari umushikiranganje muri leta. Nibaza ko baba ari we bari bako barondera abantu bo mitima yarabaye nabi. Imodoka yone yaje ati mbaye ko imodoka yone yononekaye cyane.
Aba banyagihugu basaba bajejwe umutekano kuwucungera birushirije, na cyane cyane mu bibanza bikoraniramo abantu benshi.
Ho kongereza umutekano ku bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amashengero, bagashyira abapolisi bakwiye, kuko ntivyumvikana ingene Grenade ishobora gutegwa ahantu kurushengero. Ikirindo cha polisi ata metero 20 zihari kugira ngo ushikire kwica kirindo, ariko nashaka kubona bari kubarahungabanya umutekano. Cyane cyane nsaba ko botongereza umutekano kwiye ku bibanza nk'ibi kuko niramo abantu benshi.
usaba inzego z'umutekano yuko baducungera umutekano kuko umutekano wacu ni muke sana twega abanyagihugu twaramaze guhababuka kubera ubwoba n'ukuri umutekano tuzigaye dufise n'umutekano muke sana turabasavye yuko baducungera umutekano nigihe bishobora kubuko ari igihe bahura binjira mu mpango ukacusanga abantu atanakimwe bazi ukacusanga nabo nyene barabatwayo ukacusanga abantu baguye mu mporero kuco batazi nico gituma dusavye abajeje umutekano yuko baducungera umutekano bikwiriye
ibiteramo bibanza bikoraniramo abantu benshi byaherwa kuba mwijoro ryo komisi ya gatatu n'iya gatanu mu ndwi heze kumugwa mukuru Bujumbura kwa gatatu igitero cabereye mu bunywero muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura cahitanye umwigeme nayo cabereye hagati mu gisagara cha Bujumbura ku munsi wa gatanu ahagara arimo dokari z'amabisi zunguruza abantu cakomerekeje abantu babiri n'imodokari yononekaye iruhande y'ivyo kuri uyu wa gatandatu abantu batari bake barahagaritswe muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura kwibarabara rya gatatu ho mbere hafashwe umwigeme abajejwe intwaro bemeza ko igipolisi cari cafatiye inkoho mu rupanga bamwo no kuri uyu w'Imana abantu bagera ku 39 bahagaritswe n'igipolisi aho ku Musaga nyene Antoine Rumenyetso umukuru wa zone Musaga amenyesha ko abantu 9 bikekwa aribo bagumijwe n'igipolisi abandi 30 bararekurwa avuga kandi ko aba bantu bahagaritswe inyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu wa mungu hafatiwe inkoho imwe muri karitsiye ya Kinanira ku mugwa mukuru w'u Burundi ibibanza bihuriramo abantu benshi n'amashengero arimo hasanzwe hari abapolisi bahacungera mbere amashengero amwe nk'igitwa Eglise Vivante riri muri karitsiye ya Jabe hagati mu gisagara cha Bujumbura haraciye igihe bakoresha utwuma dusuzuma ko abantu binjira atabirwanisho bafise Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge Burikaneza kuri iyo nkuru udushikirije Umuririmvyi azwi cyane Papa Wemba ava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yamenyekanye cyane mu ndirimbo z'ubwoko bwa rumba yitavye Imana kuri uno munsi wa Mungu aho yari mu gitaramo cyo bita concert ya Abidjan mu gihugu cya Côte d'Ivoire abakunzi biwe ku isi yose cyane cyane mu mbuga za internet bashikirije umubabaro barimwo kumva iyo nkuru turi kumwe ku telefone n'umukuru wa site ya internet Indundi na Great Lakes Mix yihaye guteza imbere umuziki w'abaririmvyi bo mu karere k'ibiyaga binini wakaba ari Pasteur Bagenzi reka tubwire uko we n'abanywanyi ba site yiwe bavyakirie Pasteur Bagenzi mwiriwe neza
ndagize mwiriwe na mahoro ngaho kuri radio
ego na mahoro murakoze gufata akakanya iyi nkuru uyu muririmvyi Papa Wemba azwi cyane gose cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini musanzwe mukoreraho muri ngano muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko murateza imbere imiziki yo mu karere k'ibiyaga binini iyi nkuru mwayakiriye mute
murakoze guhanagwanda bashimiye kubura muduhaye umurongo kwanza aho kutubabwira uko twiyumvira kuru rufu gumuntu twakunda umuntu no kuri jewe no vuga ko yari kigega cy'umuziki wo muri Afrika huko muzi umubirizo muri urimbo indirimbo zose z'uno munsi zose zirimo rumba naho mukamuzi ko yari king of rumba kuri twebwe ngaha kuri site abantu bavyakiriye bababaye nkaba nashaka na jewe nifatanye umubabaro n'umuryango wabuze n'abagenzi bose biwe aho bari hose ku isi kuri twebwe bya twatangaye rwose twumvise ngo rupfu ruje giturumbuka tukaba duhojeje umuryango wabuze no kuri kw'Imana
none nkawe waramwumviriza ukiri muto ndakeka ko uravuze ko wamukunda kamwe mu karirimbo wakunda cyane kiwe wahora wumviriza canke ukiri na muto wumviza kari nka kahe
Ah, karirimbo nakunda cyane na karirimbo kitwa Moyi. Ah, ni Moyi ngira cyandika MO na YI. Ah, ku karirimbo umugashitse mwe umugashitse ngo kumviriza haragira ho gagi hagati umuntu anyara ka akidagadura ndibuka ndu umwana twese twaje kumurongo kumuzingi. Ah, none ho karirimbo batuka gatamba tukarenza. Rero niko karirimbo nibukira ko muri make.
Hari majambo none Papa Wemba yaririmba. Wumva ukunze canke wumva gufashira mu buzima busanzwe bwa misi yose?
Ah, yaririmba gose muri Iringara amajambo keshi wasanga amajambo akunda kuza zigeza kwasa ariko nta majambo nigera ufata mutwe ico narinzi ico nuko hageze ko ibiryoha byaza batwavuga za kwasa ariko sinigeze nishyiramo kufata amajambo ko yari muri Ngara.
Birumvikana cyane rwose. None abariri abanywanyi kuri site yawe bariko barasaba indirimbo ziwe uno munsi uraza kubacishiza ko kuri site yanyu indirimbo ziwe ahanini.
Twebwe nico na kanini ubiye no kuri page za gusanga ari ifoto yiwe kuma kuri no kuri radio web dufise ni ndirimbo ziko zivugwa ziwe kugira tumwibuke uko n'umuntu yakoze ikintu kinini rwose no n'abantu n'urwaruka rwo muri Kongo mebe tureke no muri Kongo na no muri Afrika hose sinzi ko muzi ko ari we yazanye ibintu byo kwambara neza ari mu bantu bazanye ibintu byo kwambara neza abamwita Roi de la Sable. Sinzi ko murabona ko n'ubu mu muziki urabona ko abantu bakigendera ko kuri jewe nibaza yuko kumuha agateka nkako n'ikintu ngenda
birumvikana. None murafise mukorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika site yanyu ariko murafise n'abandi mukorana nabo mu Burundi bo bavyakiriye bate abo mukorana abagenzi banyu mwumva bavyakiriye bate?
Natwebwe natwe nk'ubu twebwe ngaha jembanje muri Arizona Phoenix na vyutse naje sanga ubwo amakuru yuzuye kuri web naje na ahubwo nibo babitubwiye bavuga ati ngaha twe turi mu turagandaye duheje kubura umuntu icon haje kwitaba Imana hose babya mu Burundi muri mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania hari abakozi bose ba Great Lex Mix ba Chillin Entertainment bose hakintu bavuga urabye no kuri za Twitter hose nivyo ari kubivuga ngaha.
Murakoze cyane Goste Pasteur Bagenzi umurundi afise site Indundi na Great Lakes Mix yihaye guteza imbere umuziki w'abaririmbyi bo mu karere k'ibiyaga binini. Turagushimiye cyane. Turi kumwe kandi n'undi murundi wewe ari mu Bubiligi, mu gihugu cy'Ububiligi Bruxelles. Turi kumwe na Yves Musoni nawe nyene yatubwire ingene ibura yabakiriye iyi nkuru. Yves Musoni turi kumwe?
Ndabashimiye twetwa iyo nkuru yaduciye mu mugongo kuko Papa Wemba yari umuntu twovuga yuko yari nk'umwami w'umuziki bakunda gucera muri Afrika kumviriza reka no ku isi yose bitarumba. Rero twebwe iyo nkuru yinjira mu mugongo twayakiriye n'akababaro kenshi rwose reka n'amajambo dufite tuvuga turagandaye.
None nk'urwaruka mwebwe mu rwaruka ruri ngaho mu Bubiligi urwaruka rwari rucumwumviriza ko ubunyi hasigaye hari abaririmbyi benshi muri Kongo mu Burundi mu Rwanda n'ahandi hose abajene bo mu Bubiligi bari bacumviriza Papa Wemba ko benshi basa n'abantu bakuze bamwumviriza.
Oya kino uvuga nuko Papa Wemba yari umuntu ya niwe yatumye umuziki umuziki wo muri Kongo uje utera imbere mu makungu hose ukamenyekana. Ndoko yari umuntu abantu bose no kimuto yumvise umuziki wa Papa Wemba yacha shiduka akawutamba akawumviriza kuko yagumye ari umuntu. Eka mbere Papa Wemba yarakuze n'imiziki yaririmbana n'aba bakufero mide n'aba werason abantu bose bakaruhari mu miziki muri Kongo twumva n'urwaruka ubu bose bavuga ati ubu yari umwami w'umuziki w'abanyafurika ndetse abanyafurika bose urwaruka
abakuze eka mbere abasaza bose umva ko umuntu yacuraranga bino bishimeye bose.
None ngaho mu bibiri gikutuzi ko hariho abanyekongo bava muri Republika ya Demokrasi ya Kongo benshi cyane gose cyane cyane mu gisagara cy'u Buruseli, hari ikintu boba bakoze kuri uno munsi cyo kugandara canke cyo kuvuza indirimbo ziwe, hari ikintu boba bakoze?
Bo ikino kugira amenyesha nuko nka i Buruseli ugiye nko muri za quartier matonge hose wumva ariyo muziki ya muziki ya Papa Wemba ari muvuga abantu bicaye bakumva muziki wumva ko nyine hari ikigandaro, wumva ko nyine mu Buruseli abantu bagandaye eka twitize mu minsi nako bazukura ikintu bamwibuke ko abanyafurika bose banga mu biki bakunda umuziki umuziki wo muri Congo baje bagena akantu bamwibuke ko.
Urakoze cyane rwose Yves Musoni, umurundi aba mu Bubiligi aho abanyekongo benshi n'abarundi abanyarwanda bakunda baba kandi bakunda kuvuza no kuririmba indirimbo za Papa Wemba uja mu bubare mu maresitora handi henshi kuko bakunda umuziki wa Papa Wemba. Urakoze cyane rwose.
Yego murakoze cyane.
Ubu rero ni mu mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza dutegurirwa na Studio Ijambo i Bujumbura mu Burundi. Mwitege amatwi.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya Studio Ijambo na cyane cyane mwebwe muri ntatangwa mu kiyago cha politique Ntorere Kazoza. Jerome Nyunzima nongere ndabahikaze muri kino kiyago ndabifuriza amahoro mu banyu. Uno munsi mu kiyago cha politique tugiye gushimikira kwitituka ry'imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi na cyane cyane ku ngaruka zayo ku buzima bw'abanyagihugu. Nkuko batari bake babizi, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni bihugu bivukanye. Ni bihugu bisangiye byinshi mu buzima bwa misi yose, ku buryo abadasanzwe babizi mbere bashobora kwibaza ko coba cahoze ari igihugu kimwe. N'umunsi rero nkuko batari bake bumaze igihe mubikurikirana, itituka ry'iyo migenderanire riraserukira mu majambo ashikirizwe na bamwe mu ndongozi z'ibyo bihugu bibiri. Bikagaragara yuko muri kino gihe imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri itifashe neza. Umunsi rero dushimye kurabira hamwe ingaruka z'iryo tituka ry'imigenderanire ku buzima bw'abanyagihugu baba muri komine Ndega ku mupaka u Burundi buhana n'u Rwanda. Reka dutumeyo Krisi Munezero.
Turavukana turi bene mugabo umwe, dusangiye ugupfa no gukira uburaro n'uburamukuru.
Jewe banyitanya wenda Pascal nkabamba ku mutumba wa Gisitwa, ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ukuvuga kuvanga ha gushika ku ruzi, kuko ku ruzi ni hajya uburyo uvuye ngaha ugashika kujya mahantu karabo cubona uruzi akanyaro bwo niko kometero 300. Imipaka iteramera nk'ihagaze ngo Rwanda bagugare. Kubera Burundi bona bugaye imipaka atamuntu yoje Rwanda ubu. Ubona uva ko tubayeho nabe kuko nk'ubu mu iki gihe beshi baba bagiye kwipagasiriza mu Rwanda. Cyangwa urabona nk'ubu twe ko twari tubayeho keshi twaza gusuma mu Rwanda. Nukuvuga impunzi zose twambara zava mu Rwanda. Kubera tuba ku mupaka twaje kuzigura mu Rwanda, ariko gushika ubu nta muntu yokandajya ntajya ku rukombe kuko bakubonye ngo cumererwa nabe. Kubera rero icyo kica gituma tubayeho nabe kuko nkuburabona mu iki gihe ni mu gihe cy'inzara. Numva rero ari mu gihe cy'inzara ntitoja kupagasa, ntawo ja kupagasa mu Rwanda. Muri naho urabona naho heshi harashonje, nta hantu hoja kupagasa. Rero je nova kwino ari uko tubaye.
Je ni twanda isaba Edward mpamba nka muri komini Ntega mutumba Gisitwe agacembira kigufi. Inchuti mu Rwanda ziriyo ariko kubera u Rwanda bagugaye ubu naho yo nakubona uri ku rukombe rw'u Burundi ntanakuramutsa. Kaje avuga ati none ndamuramutse zyo dushikirana gute. Ubu rero nka twebwe ngira ngo urabona nk'ukuntu tumeze nagasabune ntitukironka nagahuze ntitukironka
none kubera iki mutakaronka
kubera u Rwanda bagugaye
ni u Rwanda niko bahisa bune
oya kubera twaragenda gupagasa nk'ubu uragenda igwanda ugakorera nk'igihumbi cy'amanyarwanda ugacuronka 2500 by'amarundi. Urumva ko washuronka irasiyo n'isabune n'umunyu aho rero nizo ngorane kuri dufise
mbe bababwiye ngo ni kubera iki bahugaye
twebwe twese no kumara rero turavyumva. Bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda cyo giteza umutekano muke igihugu cy'u Burundi niyo gituma rero bugaye imipaka
nzwa Maria Sabindeme aho yefungo n'ukijabuka
no twajabuka gute namato barakuyemo nubwo bigeze gushiramo ku cyambo cyo baragusaturiye mu rudo
none wowe hari ikibazo bigutera
ikibazo ndagifise no kuvuga ubwoko bw'ijya kakijya tugiye Rwanda ishati wayigura igihumbi igipuka yigura igihumbi mugabo twebwe ni Burundi ijya uyibajije bako 2008 no kuvuga nk'umuntu atari bwagure nkakongwa baragahaye umwana Nukwana kujie mwiso wako ni mwumvirizi. Uchumuhi ki inyana waganda kushiba kachawa mwirukana.
Na gira ngomuranja na kumazi njini mwenyelike yumyo ngamurima mwenyelike hakuja.
Hakuja.
Mwale kutembele mwumazi nubgata.
Eka. Na uwe batajayo. Boku jana kutembele yuguta. Eko babugati kumbwe hazu habajyo tugira nabi aturuse hakuja.
Niju mwemura mwereze mkabitahura.
Turabitahura nyene tuvuga tuti nakwe kumbure badukinje ntege cyo tuba twabatsunezerewe yego
nitwanyabe ndayinase
naho ngo haru uvya hari bishika ugasimba hariya hehe
cyane gose
bihitwa gute hariya hehe
inyabitare
byarabi bishika ugasimba inyabitare
igituma ko hadusembera mu Rwanda hatwege tukire abajambera twaratugura nk'akantu kagatungwa cyangwa akantu gashobora kuvanga amafaranga nkuba akantu kakagura ino nk'ibihumbi bitanu mu Rwanda gashujyana gacagwa nka bitanu by'amanyarwanda gashoza kuvundisha gashosanga uri kwaro nka akantu kakanyungu gashosanga uri kuri yungayunga ura nakantu wari keneye uranakarose kumva zuko wagiye guhigirayo agasomba kandi kandi ubu nka twebwe biranadutera n'umutekano muke kobera yuko twaratiro nkizo nyungu ubu tukatutazironka none cyane gose ubu nkubwe hoho ni nkombo nyinshi kobera yuko twahora duhana nyene utuntu nyene twudufaranga nkuko nyene gushika nkubwo tukaba tudashobora kugujayo tuturonke ubu rero biranatuma twebwe tugira ibintu by'ingorane nyinshi tudashobora no kuvama dufate nkubwo tukagenda gusoma inzoga zijya bitane ntuze ya imbutambuta zijya bitimbutambuta tukugira tuze turazisomera none ubu ntitukizirona akanyota roha guma kartu kartu nyene katunyara bya Burundi nawe nibyo wibonera
uburengo muranyotewe
yo kunyote kwa gusa birarenze
none ako kayoga mwavuze ngo kitwa gute
kitwa imbutambute
kandi bagakuzwe mu
cyane bazi ko kakaganwe mu bitoke bagaca ba bagira nibindi baca bavangiranira kugira akayoga nyene gace karonka umwambiro umeze neza akajyoha
ine ntimuzi kugakora komo nibitoke byuzuye
two bishobora ara
nagira ubwo buhinga nabwo nyene mwaragiye kuburahura kugira ngo muze muranywa akayoga akajyoha
ntabyo twashobora vrema
twe turavye nk'ibihombo byishi twarose n'ibyishi cyane nkubo nkariho nk'abantu bari mirayo imyumbati biharage ibijumbu imyumbati byishi bwo kuvuga igihe bugariye we wararimiye hariya inzaranye matiza guhura nayo kumva ntuja gusoroma cyane bakaboka bafite nk'umuntu wa waragabiye hariya cyane bo bakabara kugabiye ino umva rero nk'ubu ufite nka shop umwara hebanye naba ari ntungo cyane nka ofiseyo amafanye ne bavuga ati nze ndayikore ko nturonka ubu nyine kwemera nyine ugatimba nakundi umva rero nk'ubu nyine ni kwigumya nyine nakundi umuntu aharaba nka kujya nyine umuntu araba inzu y'umwishwa kera naho nyine atari ubu
Mbe abanyarwanda bo hari ico baza kurondera nga
abanyarwanda bo bafisa gahinda bararize barahweri ati cyo dushikana hariya bo rero nubwo bagubitoke irusanzwe barungwa barukuye ino bange no gupfinzwa kaziri mu kubica kubera akaba kine babuze
ubwa mbere nagiye gupaga sayo ndagumayo nanduka ndashaka umudamu maze kumushaka ndamuvyatirubatse nubwo turi kumwe ino tuvyaranye kabiye nyuma yaho rero tuzakumva iyo migumuko Nderebye keshi gye narababaye cyane kubera banyugariye kwa mbabukwe niho mabukwe mfise nta mama siganye niwe yari nka mama kwa data bukwe agacira niho nabankunda gukora agacira keshi niho nakarimira bamaze guhugara nyene harashitse gihe nyene numva ndatabagaye umutwe ndawuta gushikana aho nshaka kunogurisha imirima ntibiba bikinkunde kubera ubugaye guko nko mugihe bashobora kumva wagiye Rwanda kwebwe kwagize ubwo babamwe bayo umvise ko agiye Rwanda ushobora kugaruka ukagira ingorane ubu rero twebwe nyene munyere twiberengaho
twiye kubwacu ko twumva ko kugira ngo imipaka yugagwe ko byavuye ku gihugu cy'u Rwanda kandi keshi ngira ngo abatunze amaradiyo baravyumva ko byagize n'uvuga bw'igihugu hejuru umva nka twebwe twari dutegereje nyene bari aba batware bo hejuru ikibazo ukuramwo nako tukaronka umutekano
aho batwari buhinjuru nyene ndumva ko ari bushimikira ko ubasabiki
twe cyo twabasaba twabasaba nyene ko kobogirana ibiganiro hamba twe tukaronka amahoro bakatwurira nyene tukaguma dutembera ko twarusanzwe dutembera
nkuko nyakobaho umukuru w'igihugu akuye ko nano umukuru w'igihugu w'Rwanda kugira ngo babisubiremo kugira ngo imigenderanire yongere kuba myiza mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi twongere tuja duhana nkuko twahora duhana twose mu mutekano kuko nibo bakuye kudufasha kurumva bijya ibintu byo kugana imipaka byavuye mu nzego zo hejuru bavuga ati kubera u Rwanda rumenaniye nabi n'u Burundi ngo barurungikanye kabaza kurutera ituma batumye imipaka rero Burundi bace bayoga kagari twasaba yuko nyakubahwa perezida bavugana na perezida w'u Rwanda bakumvikana kugira ngo imigenderanire yongere kuba yose kuko twebwe hakuri u Rwanda hari hatugize urumva nabagwiye ko ariho twaza gukura gahuzu benshi baza gusoma n'uduharage nk'ubi biharage no bizimbya akaza kubigurayo umunyu bakaza kugura icyo ari cyo cyose akaza kugikurayo kandi n'abanyarwanda nabo hari cyo bahumbira abona abanyarwanda barazi niba gatoli inzoga cyangwa n'ukeneye kuja kwisaba akaja kwisumira utuntu nawe mu Rwanda tatuliyo ariko gushika ubu nta munyarwanda yokandagira na kandagira yomererwa nabe kandi gushika ubu nta n'umurundi yoje Rwanda kuko ntaho yoje urumva rero nicyo gituma n'abanyagihugu nabo babigiremo agahombo kanini kwata muntu akije gusoma yo kandi atanuje gupagazayo
kwebwe twoshima nka perezida w'u Burundi bavuganye na perezida w'u Rwanda ibikorwa bikaja mu ngiro bakugurura kuruzi kwa Kanyaru nabo bagira igihe kumbe nyimbati Rwanda yaho nyikwe mu gihe twari dusanzwe tuyifise bakaza kuyigura ino none ubu rero ubu nta kintu na kimwe namwiriwe ntitugihana beshi kwari dufise beshi bari bafise amatelefone y'amasimu y'i Rwanda ubugare baciye batagukwa ntanu bakura amayinite nkigihe urumva ntiwovugana n'umunyarwanda mutazohora ngo muramukanye kwe beshi turahafise y'incuti mugabo ubu ntibigikunda nyene twarahebanye
mbega mufaso ni mushamubana gute n'umunyarwanda naho urumurundi
oya gyewe ntikocanamo n'umudamu wanje guko impamvu tutocana mudu tugiye gucanamo ntikoca dukurikiza ibyo hejuru kereka nkigiye amategeko ashobye kuvuga ati turabasenye nta munyarwanda dushaka n'uwarutunze umugore w'umunyarwanda nasubiri wawo nabo ubutunze umugore w'umurundi kazi agaruke i Burundi
ubwawe ndumvumenga biraguteye ibibazo na cane cane mu muryango ubibaza ko ari ndiyo ushobora kukemurira ibibazo ufise bivuye kuri yongingo
umuntu anyemurira ibibazo kereka bivuye hejuru mu rwego rw'igihugu igihe bogira imigenderanire bigakunda bakugurura abantu bose tugahana amazi nk'uko bwa mbere twayahana tukongera kurabana tukaja kubareba no bakaza kutureba ibyo byo kwebwe abantu benshi byo tunezera kuko mugwa twebwe mu rwego rwo hasi ibyo ntibyokunda kereka bivuye mu rwego rw'igihugu hejuru mu gihe perezida yokumvikana na perezida w'u Rwanda mu bantu bo hasi nta muntu n'umwe yovuga ngo arahinduye ikibazo ngo ntibikunda cyankwe ngo birakunda twebwe kuba tubyumva ku maradiyo tuvuga yuko ikibazo nyene kiri hehe kiri hagati na hagati mu bagabo babiri perezida wacu na perezida w'u Rwanda kuko twebwe ubu nta kintu na kimwe kigisigaye dutegereje kizova hejuru gusa kizova giheze
ese mugezi byo nibiki ubona ugiye ntacyo dupfa
nde kumenya uko abarongoye intara ya Kirundo bakiri ibibazo bashikirijwe nabo barongoye tukaba twaraganiriye na Gerard Ngabonziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo
turafenge tuba tuducungere uruja n'uruza ku mipaka aho ni kumva z'umutekano mugo uyu munsi ntawo uvuga ngo mipaka irugaye abanyagihugu baragenda imodoka ziragenda arabaramukanya baragenda bakagaruka
hari icyo umwe arashoboye kubona cyo bacarahindutse ku migenzanire y'abanyarwanda n'abarundi bahora baramukanya cyane naho bahora ja kurondera cyo rirenza aho hiyo
nabo byobageza murazi yuko mu gihugu cy'u Rwanda ariho imigwi uko vyagaragaye yarikira yateguwe kandi kandi kongekana tere kumvuze umutekano cyafinye twitunga yugira ngo umutekano kumapa kumipaka ngumucungerewe ico kintu cyo kupagasa no ngaha mu duga ashaka kupagasa kandi n'uyu munsi mu Rwanda baragira kupagasa mugo kumvuze umutekano turacungera neza uruja n'uruza rw'abene gihugu bacu
sicyo ijambo
Ndagushimiye Krisi Munezero kuwa dushikanye muri komine Ntega ku mpaka w'u Rwanda kugira ngo turabire hamwe ingaruka zitituka y'imigendere y'u Burundi n'u Rwanda ku buzima bw'abanyagihugu baho. Reka nshimire namwe mwariko murakurikirana ikiyago cya politike Ntorere Kazoza Jerome Niyonzima nongenda bipfurize kuruhanirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.
Aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha turashimiye bagenzi bacu kuri studio Ijambo y'Ubujumbura mu Burundi. Ndashimiye Fatuma Kalala Lemasia dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri aka kanya. Ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka umunsi w'Imana mwiza murakoze.